ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mudukurikira netse ne karekezi hano i Washington.
Dusangira ijambo.
Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi ku buryo bwihariye cyateguriwe ku biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Turaha ijambo umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza ukorerayo. Eloge, mikro ni yawe.
Ndabashimiye Etienne Karekezi. Uyu munsi turi kuganira ku bijyanye n'agateka kazina muntu. Inteko y'uburenganzira bwa muntu ya ONU ikorera Geneva mu Suisse yemeje ku munsi wa gatanu itariki ya 28 y'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2018 ingingo yo kongera ikiringo mu gutohoza ibyaha by'ubwicanyi no guhonyanga agateka kazina muntu byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ihumbi 2015. Kuva mwaka wa 2016 gisata cha ONU kijerewa gataka kazina muntu chaciye gishinga umugwi w'abahinga batatu batohoza ku vyaha vyakozwe kuva mwaka wa 2015 mu Burundi. Uwo mugwi ntiwonge bukindi kiringo c'umwaka ku nshuro ya gatatu. Ugizwe n'abahinga batatu bayobowe n'umugabo yitwa Dudu Diene akomoka mu gihugu ca Senegal. Abandi bahinga babiri bawugize na bapfasoni gusa witwa Lucie Aswagbor aturuka mu gihugu cha Cameroon hamwe na Françoise Hampson ava mu gihugu c'Ubwongereza. Bwana Diene yavuze ko anejerejwe n'ingingo y'inama nkuru ya ONU igerewa ataya kazina muntu agira ati mu gihe himirije amatora yo mwaka wa 2020 leta y'u Burundi itegerezwa kwiyemeza guhagarika atakirinze gusaba ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu gihugu. Iyo leta kandi inategerezwa gukurikirana abagirizwa ayo mabi n'abayakoze no gufasha abayakorewe ikongera igashoboza kwivuza ababikeneye muri bo. Ingingo yatumye uwo mugwi wongerwa ikindi kiringo c'umwaka yari yatunganijwe yongereshikirizwa n'umuryango w'ibihugu vya Buraya. Yemejwe n'ibihugu 23 kuri 47 bigize igisata ca ONU kijerewa ataya kazina muntu. Ibihugu indwi vyarayiyamirije mu gihe ibindi 17 ataco vyayivuzeko. Mu bihugu vya Afrika bigize ako kanama ka ONU u Rwanda nico gihugu conyene catoye ego. Ku itariki ya gatanu ukwezi kw'icenda 2018 uwo mugwi wari wasohoye icegeranyo wemeza ko ivyaha n'amabi vyerekeye guhohotera kiremwa muntu vyakomeje mu mwaka w'ihumbi 2017 n'ihumbi 2018 mu Burundi. Abatungwa gatoka nini n'uwo mugwi ni bamwe mu bagize inzego z'umutekano zikaba ari igisirikare, igipolisi n'iperereza hamwe rero n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi imbonerakure. Martin Ivyabandi umushikanganje w'agateka kazina muntu asanga ico cegeranyo n'ibindi vy'amashirahamwe mpuzamakungu asohora mu myaka itatu iheze bisa n'ivyahindutse ururirimbo. Yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri telefone.
Raporo z'ukuri kurayisoma twarayirose twarayisomye turayisuzuma dusanga ni raporo itatukanye n'izindi bigeze gukora. Ni raporo intumbero yayo ariyo kwerekana yuko abategetsi b'u Burundi bakora amabi menshi bakayakorera abenegihugu. Ni raporo rero tuyaje neza ari muri rwa rukurikirane rwo kwerekana yuko mu Burundi ata kintu kirimo kirahinduka atakigenda agati akazi na muntu gahonyanga ku munsi ku munsi. Ariko ntibidutanga za kuko ni raporo yategetswe kugira Uburundi bwabe bwacafutse kugira tangajere ikagasuzuguro k'igikoloni biboneka yuko cy'ukuri umunyafrika biboneka yuko umwirabure baba babona yuko kigera ku igikoresho atakiro kizima yarakwiye gukora kuvuga yuko zamuhaza ngabo zikuru zikura abajenero ari bo bagenda ku rubuga gukora mabi ari rimwe na rimwe no gusuzugura cyane byumvikana yuko iyo raporo tuyifata nkuko twafashe izindi twaravuze kuri abiri mutwe tuziyabiriza kuko kenshi aba tubinyuma byinshi cyane. Twebwe rero tuvuga tuti ibwirizwa shingiro irashyira imbere ibyo kubahiriza hagati y'akazi na muntu sinzi tujya gutegekwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa imigwi y'amatohoza y'iby'abarundi biyemeje kuko bisanzwe rero ku bice y'abarundi nta gihugu na kimwe hatabamwe ibibazo ibi na biriya birashobora kubaho ingorane zamaze zabayeho ariko iracyo gituma hari umurongo uburongozi atugira imana y'uburongozi muri icyo gihe uburongozi buba bwatungwa abandi bareke rero abene igihugu bazi bari baciye imanza imanza z'u Burundi bitagenze neza abasiyo bibiza kubitubwira hamwe hagiye n'abantu tugenda n'uko tukoresha amafaranga yacu turakuze tumaze imyaka 50 irenga twikukiye u Burundi n'igihugu gifite kandi kiza kugira ijambo mu makungu nicyo tuvuga ya raporo rero twarakomeza kubishyikiriza dukorana kandi n'ubu tuzokorana kuko icyo wari washyiriweho cyari cyo kwerekana yuko abayobozi b'igihugu bujyanwa muri amasentare mpuzamakungu tukarondera ibyo byari byavuze tukabibura
izo byahari kamwe mu mashyirahamwe yigenga akorera ku bibazo by'Uburundi nka Fokode risanzwe rifite urugamba ryitiriye ndondeza rwo kurondera abantu bazimangana n'ababurirwa irengero yemeza ko bikorwa ukuri kwamye Pacifique Ninahazwe ni warirongoye nawe nyene yaganiriye ku murongo wa telefone n'ibiro by'ijwi rya Amerika by'i Nairobi
mbega ibyo twerekana ni ibintu byo mbega iyo tubyerekanye abategetsi barabikora ko mbega inyishu bafise nk'ufokode ikora amaraporo yerekana abantu banyuruzwa n'ubutegetsi inyuma ntibasubire gutorwa irengero ryabo ikibazo si mbega urongoye fokode n'igiki mbega sekretari jenerali wa fokode n'igiki ikibazo ni tuvuze ko Leopold Habarugira bamufashe tukerekana ibyo twarose twebwe bamukishije mbega ubutegetsi bwo nabwo hari ico biko barakora kugira ngo twereke aba nyuruje Leopold Habarugira iyo bamushize nico babakoresheje tuvuze ko hariho aba MSD batanu baherutse gufatirwa mu Ruvumera mu kwezi kwa gatatu guheze bava imuyira ko guhera ico gihe atanu narasubira gutora irengero ryabo ikibazo si mbega ninda vudivyo ikibazo ni abanyagihugu b'Uburundi bafatwa n'iperereza baca bajanwa he abo banyagihugu batanu bateza gukingirwa n'inzego z'u Burundi basizwe he ico nico kibazo ubu nta muntu akeneye kumenya ngo Pacifique ngo Fokode ngo arimo ibikingwa nta numwe ikibazo ni ninde ariko aravyishura ubutegetsi bwo gukora iki kugira ngo abakora ayo mabi bafatwe bahanwe n'ariko arakora ibyo bintu batogwe bagarukanwe mu miryango yabo ikibazo nyamukuru na mabi dushira habona y'ubutegetsi ategezwa kwishurwa ko bikaje habona ibyo bakoze cyangwa babikoze bagahanwa ntabwo je ndi mu byo kugwanya ubutegetsi ibyo ndimwe no kugwanya ibyaha nikugwanya amafuti ibintu bikomeye bibi bikoregwa abanyagihugu b'u Burundi mu kubahohotera mu gateka kabo n'ibi byikubanyuruza bakabuga irengero ryabo nuko mparanira ko amategeko yubahirizwa mu gihugu ibyo shingiro amasezerano y'Arusha n'ibindi bihambaye byose by'igihugu ibyo ndabiharanira haba hatwara abasende DFTD cyangwa ejo niyo hatwara abatavuga mwana sende DFTD zo biharanira kwakunda nyene ibyo ntawo bihuriye n'ibyo kugwanya ubutegetsi kusaba ko ibyo twemeranije byubahirizwa n'amategeko yubahirizwa ntawo bihuriye no kugwanya ubutegetsi kugwanya ubutegetsi ni hamwe uvuga uti ishaka kujya kubusubirira
mu byo mugwi w'abahinga babone bavuze kandi nuko umukuru w'igihugu bwiwe mu majambo ashikiriza abayoboke b'umugambwe wiwe CNDD-FDD harimo imvugo icanisha mwabarongoye ibi byaguye nabi rwose umugwi w'igihugu wigenguje wataye akazi na muntu CNDH umukuru wawo Jean Baptiste baribonekeza n'abandi bakomiseri bakorana mbere basohoye itangazo ryo kwerekana ibyo banenga ico cegeranyo c'abahinga bawo nibigenga inyuma yaho kigiriye habona
umugwi CNDH urasubiye kwibutsa ko uyu mugwi w'amatohoza ku Burundi ukishikiye ku rubuga kugira ngo wirabire wonyene ubwawo ibivugwa kujanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi abantu amajana 9 uyu murwi uvuga ko wabajije nta wuzi umwidondoro wabo iyo bari nivyo bavuze ivyo bigatuma umuntu yibaza niba amakuru namamuko ivyo abantu bavugwa bashikirije ari ivyukuri cyongeye igitigiri c'impunzi uyu murwi uvuga nticisunga ibitigiri z'abarundi bagiye barahunguka kuva mu mwaka wa 2017 barenga ku 120,000 umurwi CNDH usanga icyo cegeranyo gishikuza gifatiye ku makuru atariyo gihengamye kandi kigarukana ibibazo byataye igihe kigatako kigasigura nabi uko ibintu bimeze mu gihugu ivyo rero bikerekana ko intumbero y'uwo murwi ari yo gucanishamo ku nguvu abarundi ugasubiza ibuti imaze gutera imbere ikigeranyo cy'uwo murwi rero tukabona ko kije gusubiza inyuma ivyari bimaze gutera imbere kuva mu mwaka wa 2015 kikaba mbere gishobora no kuba cyotuma abantu badadaza kurusha canke bagacika intagondwa aho kumvikana nabandi umurwi CNDH ubona ko ari gitutsi ku barundi bose nari yabasanzwe bafise uburenganzira bwo kwitorera indongozi kuba uyo murwi w'amatohoza warubahutse kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kumwagiriza atafatiro ko yigishije urwanko mu majambo ashikiriza igihugu icyese ko mu bihe abari ko arigisha abanywanyi akaranga mutima ku mugambwe aturukamwe tukibaza ko ivyo vyoba byavuye kudatahura ururimi rw'ikirundi no kwizera abasiguzi bahengamye n'abahanuzi b'ikinyoma
ariko aho bari bonekeza geza kwiyamiriza iyo raporo ni umunye politike atavuga rumwe n'ubutegetsi Jahamim Inan ashitsa mu gushima ingingo yafashwe n'inama nkuru ya ONU ijeru atayakazi na muntu kuwa gatanu heze yo kongera ikiringo umugwi wabo bahinga
ingingo akanama kajejwe kubaheza gateka kazi na muntu kishiramwe muzamakungu ni gahejeje gufata yo kongera ikiringo wa mugwe wo gutohoza ibyaha biko birakorerwa mu Burundi n'ababikora n'ingingo twakiranye igishika kandi twashimye cyane kuko twari tunamaze iminsi tubisaba tuvuga ko ibyaha uwo mugore washyizweho ngo utohoze n'ubu bikibandanya ko kandi n'ababikora kuva mu 2015 atabutungane n'abumwe buri kubora bakurikirana kuko ubutungane bwo bakurikiranye bukontora ubutwagwa butegekwa nabo nyene bakora ibyo byaha bisigura rero yuko twari twifuza cyane kandi tunezerejwe no kubona uwo mugwi wongegwa ikiringo kugira ngo ubandanye utohoza aya mabi yose utohoza bariko barabikora abaje ku rutonde ruzwi n'ishyirahamwe mpuzamakungu n'isi irumenye hanyuma rero kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ubutungane bw'u Burundi nibutashobora gusubizwa iteka ngo bubikurikirane ibyo byaha ababikoze bashigwe imbere y'ubutungane ashobora se gucyo hazobeho isentare mpuzamakungu mpanavyaha isanzwe irikiranagira amatohoza ku byaha biko birakorerwa mu Burundi kuva mu 2015 iheze rero ibikurikirana rero muri rusange n'ingingo twashimye cyane kandi dushigikiye twanifuje ariko icyo twaneguye kibabaje kandi ni ukubona ko leta ihari mu gihugu cy'u Burundi ariyo yonyine yirwa yasemerera ko hariho abantu bahunze yirwa yasemerera kwirondera ubutungane iyo nyine leta igaca yanka ko umugwi utohoza ayo mabi yabereye mu Burundi kuva mu 2015 kandi akibandanya ko atohozwa narijya iyo leta nyine ivuga yuko ayo mabi menshi yakozwe n'abatavuga rumwe na leta kandi turazi neza yuko uwo mugwi ntugiyeho mutohoze byaha bikogwa na leta yonyine ugiye kugira ngo utohoze amabi yose bataravye abayakora baba abatavuga rumwe na leta canke iyo leta nyene ariko biragaragara neza yuko iyo leta idashaka amatohoza y'ukuri idashaka uwo mugwi kubera izi yuko ayo mabi yose ariyo yategeka yuko abarongoye igihugu no munsi aribo bashingiye intahe icyo kibi aribo bahagarariye ibyo byaha aribo babitegeka bakongera bagateka ubutungane bw'u Burundi korera uwo mugwi wongegwa ikiringo ni neza ku Burundi ni neza ku Barundi ni neza ku butungane
uko Minani yoshimagizwa mu gwi kose yongera yagiriza leta y'u Burundi n'abayigize gukora mabi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo asigura ko bitabuza na gato inzego zitorewe n'abanyagihugu kubandanya imirimo no kwitegurira amatora yo mwaka w'2020 yabisigurije ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye
amaso y'ibikere ntabuza abavoma kuvoma urabyumva ubu rero kuvuga bene ibyo ni ukutagira ifatiro kuko ntushaka gusubiza inyuma twebwe rero ubu bazovuga twe twabandanye twebwe bongera ikintu batabongera ikintu n'ubwa minsi twe twabahaye ikiringo ibyabo ntibituraba kandi kuva mu 2015 banyu babitega iminsi kuko nyine twitegura badutega tutegura badutega dutegura ntibamenye yuko dutegereza kuja amatora rusangi amatora ya demokrasi nk'uko abarundi babyifuza nk'uko kwa Gasore yabyifuriza abarundi be ntawe tuwuzi turawumva ntawe tuwuzi nitwagiye inama ntidukorana nawo bazokora ibyabo hano twe dukore abarundi mbe muri ishyamuza makungu yoni ni kuvuga iki twe turi muri ishyamuza makungu tetora ushizeho tumishaho muzaba kongoni tune twawushizeho umva uyu muganga umugwinda tugenda ubwa mbere kugira ngo ureke uyu muntu kuza mu gihugu nuko ubwa mbere abashaka ko mukorana neza nuko abashaka kumenya ukuri igihe ushaka kutamenya ukuri ugashaka ukuri kwawe ko ariko kuba ukuri urakugumana rero ibyo ari cyagati y'akazi na muntu n'ibintu byo guhoza kwisi yose ndizwevuga ngo mu Burundi ngo nta muntu azogirwa nabi nta muntu azopfungwa nta muntu azokwiba nta muntu azokwica ibyo twoba turiko turahubuza kamwe tukubwiye Barundi ati tugiye guhagarika ibintu byose byibiye ika nacyo gituma dushiraho ubutungane inzego z'ubutungane zo guhana kugira ngo zihashe inkozi bibi ibyo rero ku isi yose byamabiriho mugabo muri rusange uno munsi leta iri yogaheje gatya kazi na muntu muri byose mukuru y'igihugu ntasiba kubivuga abari muri leta ntibasiba kubivuga uno munsi yabo bavuga nababuza icyo bavuga mugabo bakavuga bakatwagiriza ibyo bicanye bindi nibaza kuma uho kwikira manama uko byari mu 2015 ubu mbere aho inamashi inama y'umwe bwa bumwe muzamakungu ishivuga yuko mu Burundi atakiza cy'umutekano kiriho numva imigendanire itameze gute twebwe iyo migendanire ntituyisaba yuko kugira ngo batugire igice batugire kitugire imigendanire kugira ngo twubahane hanyuma ibyo Burundi bwemerera amategeko bironke ntitugira rero imigendanire kugira ngo batwitse tuzobafashe kwiya mu wiki mu wiki cyangwa n'ikindi
mugabo Pacifique ni nahazwe arongoye ishyira hamwe Fokode abona ko abategetsi bari bakwiye guhindura imvugo na cyane cyane mu gihe hasohotse ibyegeranyo n'amatohoza yerekana mabi akorwa na bamwe muri bo
ayo majambo arashaje amaze igihe kirekire cyane bayavuga imyaka iraheze uko hasohotse raporo ku Burundi uko havuzwe ikintu cyose kitameze neza cyakozwe n'ubutegetsi n'ubutegetsi aho kwishyura amafuti aba ariko arerekanwa aho kuza kwishyura ku byo babiko biravugwa iminsi yose barondera kujya gutuka ubutanzu bwo butumwa n'ubyerekanye yaba amashyirahamwe mu Burundi yaba amashyirahamwe mpuzamakungu nta kindi bakora aho kwishyura ku byo bateza kwishyura ko nk'abategetsi bakora igihe cyo gutuka ubayerekanye ibitameze neza mu Burundi ibyo rero turabimenyereye gose ku buryo ngira atabitanagikeneye ko umuhirirwa arabyisigura ko
iki kibazo cya raporo ya ONU gato y'akazi na muntu mu Burundi cyagarutswe ko na benshi François Xavier Ruzaniye arongo ishyirahamwe rihanye hagati y'akazi na muntu ize ntiwihebure we asanga abahinga ba ONU bakoresha indenza rugero mu byo bashikiriza mu itangazo yasohoye ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kw'icyenda uyu mwaka asaba mbere leta y'u Burundi kwisokora mu nama ya ONU ijerwa ta y'akazi na muntu
kwiweje ya raporo ya ANB yo mu mwaka wa 2016 yasohowe ku Burundi yerekana ko Burundi ari ibagiro ry'abantu ariko bizwi neza ko abahinga batatu bayikoze Christophe Maya na Pablo batigeze berekana ivyemezo bikagaragara ko ijya raporo yashaka ko Burundi busubira gutegwa n'intego mva makungu rufatiye gukunta amashyirahamwe amwamwe yisutse mu byo kugwanya inzego zatowe n'abenegihugu agahonyanga gateka kazi na muntu mu mwaka wa 2015 agahamagarira urwaruka mu ibarabara baruhaye ibiyarura mutwe akifadikanya n'abagombye gutembagaza ubutegetsi kwa 13 rusaha mu mwaka wa 2015 amashyirahamwe asanzwe yarafuswe mu Burundi n'ubushyikirangano bw'intwaro yo hagati mu gihugu busanzwe aribwo bwemerera ayo mashyirahamwe dufatiye ku kuntu ayo mashyirahamwe afadikanije n'ayandi mpuzamakungu nka Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, FADH, Defender Defenders, Reporters Africa Frontier abandanya akora mu nkovu abarundi n'ibisebe byabo bitari bwakire neza mu gusohora amaraporo afite intumbero za politiki ayo maraporo akaba ariyo aca ashikirizwa n'abiyita abahinga bakanama kazi na muntu ka ONU ayo maraporo akaba ariyo ashafatirwa ko mu gufatira ibihano u Burundi dufatiye ku kuntu ubumwe bwa Burayi inyo European cyane cyane Belgique n'Ubufaransa batigera batahasi umugambi mubi wo guhamba u Burundi mu gusabira ibihano Burundi no mu kugumiza u Burundi mu bihano by'ubutunzi sanctions economique ariko ako kanama kagateka kazi na muntu ka ONU ntikigere gafata umwanya ngo kige icyo kibazo nako karenganyo kugira ngo gafatire ibihano ibyo bihugu bibandanya bihungabanya agateka kazi na muntu ku Burundi ishyirahamwe ry'agateka kazi na muntu izere ntiwihebure risavye leta y'u Burundi kuva muri aho kanama kagataya kazina muntu ka ONI atayindi ntumbero gafise kiretse kubandanya gahonyanga ubwigenge no kwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi
Ito chifuzo ndaruzani ya gisangie nandi mashira hama tarimake akorea kubutaka bubu Burundi. Mbele kumusi wakata ndatu windu wiheze ya magajimini yerekano mugihugu chose. Kumugwa mkuru Bujumbura itangazo ryayo idatanduka nye nagato nija izere ni wihebure. Jaso mwe na jiha Hakiziman arongo ishira hamwe ligwanyiki menyane na kamwana wa mama Foricon F.
Kusatereta yu Burundi kwa Yehova mukarama gakuru kajejileta kazina munu mwi ONI kusatikani leta Burundi kukuta ayani mashira mweyosi yiita yigenga ashijitira adakura nana basha atumute magaza utegutu Burundi kwa chumina kata tumusama ibumbiri na chumina kata anu mkwe amaze kukutwa yakura
eka na vini yuse mwyabaga rongo ishira mweberi nahe asangu Burundi ya ta chobu buza kwiso kora mrako kana
Sekarang aku dah jadi nanya ni, yang ko mungkin ni, nama media, sekarang tu semua hilang. Ufak tu juga kerugian rumah. Hari ko uga sanga, sekarang ini ni baca ko dihulu, ya sekarang ni anjira, aku mungkin tanya, ya kalau tidak kufayo, hanya mak, baca suriira, musuh awalnya ko makora, atau anjir anggura, makora bukan Kalau pun dibuat, kukon ni juga mata dihaja, mahu isu kepuga. Ia dapat tak sama rakan ini yang kumai, kukon mohon jangan mencilah, mahu canggih juga mencilah. Kami lagi furemu, inyungu, canggih, difficult, canggih, dikau nalar ini.
Mukru asen dash nawe, ibu sa, kau bahinga bahuni, video bagije, ukuri kuinci.
Umugwi w'amatohoza ku Burundi urarenza uruhu rw'amazi kubimaze gutera imbere mu gihugu kandi bigaragara haba muri politiki muvi mutekano no muvya gateka kazi na muntu uwo mugwi kandi ukemeza ko atashira hamwe na rimwe canke ikinyamakuru na kimwe byigenga bikorera mu Burundi mu bisanzwe umugwi w'abahinga benawo wategerezwa kwirinda gutyoza ku rugero nk'urwo ingene ihanga gitungaye ukirinda kandi gukorera gusa ku majambo y'amaremano avugwa n'abantu ivyo byofasha bene iyo migwi kugira ububasha n'ubwizigirwa umugise ni DH ubona kandi ko ingendo ubwo matoza ku Burundi wafashe yo kwirengagiza canke gufata minenerwe amabi akogwa n'imigwi ikwaje ibigwanisho nk'ubwicanyi by'inzira karengane bwabereye kuruhagarika muri komine Buganda intara ya Cibitoke bisa no gutanga imihoho kuvyo bajejwe kandi bikerekana ko uyo mugwi uhengamye biraboneka ko umugwa matoza ku Burundi udafise makuru y'imvaho ku gihugu ari nacyo gituma utanga ivyumviro ku bibazo byaheze nk'ico gushyiraho urwego kwa leta rujeje gutegura ivyegeranyo vy'ivyaranguwe mu gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu ubwo rwego nago rukaba ruhari kuva mu mwaka wa 2015 mu gisene DH ukaba kandi uboneyeho akaryo ko gushimangira akamo abarongozi b'igihugu bateye abanyepolitiki n'abarundi bose bari mu buhungiro kugira ngo batahe mu gihugu cy'amavukiro bafashe kugiteza imbere no kwitegurira amatora yo mu 2020
Sajya iki bavuga inyumvira yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabamenyesha ko ingorane zose ziri mu gihugu zitegerezwa gutorerwa umuti mu nzira imwe rudende ibiganiro bidakumira kandi bigamije neza y'igihugu cyose atari y'abantu bamwe bamwe ku giti cyabo nawe yabyiganiriye ujya Amerika kuri telefone
ibibazo by'igihugu biracuzuye bijanye ubwa mbere ho na mandigira gatatu no kuvuga aba bantu benshi bahunze abantu benshi bapfunzwe abazize ubusa bagaye bakicwa abirirwa barahagarikwa bicwa ibibazo byinshi bijanye n'ibi byingene hoba umwuka mwiza urongora amatora maze ibigwanisho bikava mu gihugu byagwa rwo imbonera kure ruka ku bigwanisho hanyuma maze ayo matora akumvikanwa ko hakaboneka itegeko rigenga ayo matora agashigaho seni bumvikanye ko ariko urabona ko uyu munsi seni yamaze gucokeraho ibitigenero biriko birategurwa muri ayo mayira mbwa bizovamwo singoma ngo zizobinyishu ku bibazo by'ukuri abarundi bafise zirashobora kubinyishu z'imiryango y'abantu hakuba inyishu z'igihugu.
Umukuru w'ishyirahamwe wa Europe Burundi Njangwa Gilbert Beko na wabona kugira ngo abahinga ba ONU bashobore gusohora amatohoza adahengamye urongoye igisata cy'agateka kazi na muntu muri ONU yarakwiye kwishikira ku butaka bw'u Burundi kwirabira ukuri kuhari. Uku niko yabisigurije ijwi rya Amerika.
Ibiro rero kuko amasezerano yarahari ategezwa gusubigwamo kugira ngo babandanye gukora bafite amasezerano bumvikanye mashasha. Onerope Burundi rero yari yasabye yuko ibyiyumviro byayo kingene ibintu byogenda neza nuko umukuru w'igisata cy'agateka kazi na muntu ku isi Madame Michelle Bachelet yuko yogendera u Burundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu bakamutembereza igihugu cyose bagasinyiranira ayo masezerano mashasha baba bumvikanye ingene bazobandanya bakorana. Hanyuma biro ya ONU inga mu Burundi izocitangura gukora niyo ikenewe yuko iyo biro ya ONU iva mu Burundi kugira ngo ibyegeranyo by'ibinyoma ntibisubire kubaho. Twebwe dusaba yuko leta y'u Burundi imutumire yishikire ngaha mu Burundi ibyo boyaga bari ngaha sibyo muvugana bari neza.
Ugushira hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uragushigikiye
kuri leta y'u Burundi ubwa mbere kubandanya umuco wo kugurukira bose ku bibazo by'agateka kazi na muntu gutsimbataza umuco w'ibiganiro ariko ikagumiza kumuzirikanya ibyifuzo by'abarundi mu bijanye n'amahoro umutekano n'iterambere. Bwa kabiri gushyira mu ngiro iby'igihugu cyiyemeje ubuheruka muri wa mwihwezo w'ibihugu byo ku isi yose mu by'agateka kazi na muntu tukifuza ko leta y'u Burundi yo kwitwararika kurusha ibijyanye n'ubutunzi n'imibano. Bwa gatatu kubandanya inyigisho zo gukunda igihugu no gukurikirana abanyagihugu mu ntumbero yo gutsimbataza umuco wo kubana mu mahoro mu ntwaro rusange. Ku nzego zijejwe ubutungane mu gisende hashi usaba kubandanya igikorwa cyo korosha ubuzima mu mahoro y'igihugu mu gutezurira abantu bose bakurikiranwa ku byaha bito bito. Usaba kandi gushyira imbere ingingo zategekanijwe zifasha ubutungane gukurikirana abagirizwa ibyaha bidegenzya na cyane cyane urwaruka. Ku banyepolitiki CNDH ihanuye kubandanya bakorera hamwe baje inama n'ingingo mu ntumbero yo kurondera inyishu z'ibibazo bihanze igihugu haba muri politiki mu butunzi cyane mu mibano. Ku makungu mu CNDH usaza bwa mbere guhagarika vuba ibikorwa by'umugwa amatohoza ku Burundi kandi ntaha gaciro ibyo bashikirije ku Burundi kuko byinshi atari byo kandi bitubaka. Bwa kabiri gushigikira imigambi y'u Burundi kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano kubana neza no kwiteza imbere. Bwa gatatu gufasha gutahukana impunzi zose z'abarundi zivyipfuza kandi ishyirahamwe HCR rikegeranya rikatako rigatangaza ibiharuro by'abatahuka. Bwa nyuma guhimiriza kugira ingingo zafatiwe u Burundi zo guhagarika gufashanya ziveho kandi agasuzuma ahagejeje gushyira mu ngiro iby'ibihugu bitunze ziyemeje i Monterey mu bijyanye no gufashanya.
Imigenderanire ya leta y'u Burundi n'igisata cya ONU kijejwe agateka kazi na muntu yatanguye gutosekara mu mwaka w'2016 aho abahinga batatu ba ONU bavuga ko mu Burundi habaye ibyaha by'agahomerabunwa n'ibyo mu ntambara kandi ko inzego z'igihugu zabigizemo uruhara. Uwo mwaka nyene mu kwezi kw'icumi leta yacihagarika imigenderanire n'ico gisata. Abo bahinga mu byo basaba harimo ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'irahesepeyi yotohoza kuri bene ivyo byaha. Mu nyuma yahavuye ivuga ko yuguruye amatohoza ivyatumye mu mwaka uheze u Burundi bwisokora mu masezerano y'i Roma agenga iyo sentare. U Burundi kikaba ari naco gihugu ca mbere ku isi kimaze gufata iyo ngingo. Kuva mu mwaka w'2015 hadutse injyana za politike mu Burundi haramaze gufatwa ingingo zitari nke haba ku rwego rw'umwe bwa Afrika canke rwa ONU nko kurungika inteko zitiriwe amaprobu zocungera abanyagihugu hamwe n'umugwi w'abapolisi woza kuraba uko ibijanye n'agateka kazi na muntu byifashe mu gihugu. Izo zose zabaye imfagusa.
Turamushimiye Eloge Birikaneza, umunyamakuru rya Amerika ukorera ku biro by'i Nairobi muri Kenya. Nshuti mwatwumvise mwese namwe twongeye kubashimira kandi tubatumira kwitabira gahunda zacu buri munsi. Hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.